Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Maramutse inshuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki 12 y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2019. Muri kumwe na Federica Undikije.
Ntabwo ushobora gufata umuntu ngo umwimure nk'urukwavu bavana mu kiraro bajyana mu kindi. Kumutungo we, imitungo yacu nta nkunga ya leta iriho.
Nizo nzi batubwira batujyanamo, twebwe tuzifata nk'ibiraro by'inkoko.
Abo n'abanyagihugu muri Gasabo inyuma yaho sentare ibabwiriye kurubanza bashinze rutagira ifatiro. Inkuca kimene inkuru yerekeye urubanza rwo muri sentare ibanze ya Kaciru yateye ivyatsi icifuzo cashikirijwe n'abahagarariye ikigo c'igihugu c'amakori hamwe n'inkuru yerekeye abashinga amateka bamwe bamwe bavugwa ko mu Burundi bemeza ko hari abagabo bidogera ibwirizo bakinyira amabi afatiye ku gitsina. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederic. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Abasenateri mu migambwe ikomeye uko ari ibiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika bari mu biganiro byo kwiga ku mafaranga Leta izokoresha mu gukinga ntihasubire kuba uguhagarika imirimo ya Leta mu mpera zindwi biranuganurwa ko boba bashitse ku masezerano ejo ku munsi wa mbere. Nta n'umwe muri bo yashimye kugira icyo ashikirije ku biri muri ayo masezerano canke ngo avuge nimba Perezida Trump bamwemereye amafaranga asaba yo kubaka uruzitiro ku rubibe rwo mu bumanuko Amerika ihana na Mexique. Aho umugambwe w'abademokrate basa n'abemeye amafaranga azokoreshwa ku mutekano w'urubibe ari munsi yasabwa na Trump kugira uruhome yifuza rwubakwe. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House hamwe n'abashinga amateka bariko biruka n'umwanya kugira umunsi wa nyuma wo kuwa gatanu amafaranga ya Leta iriko irakoresha azobaheze kugira igihugu ntigisubire mu bihitiye aho ibikorwa bya Leta byahagaritswe iminsi 35 yose ibitari bwigere biba muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Mwamenya ko Perezida Trump yari mu gisagara cya El Paso muri Leta ya Texas ku mugoroba w'ejo ku wa mbere kwamamaza ivy'ugo ruhome yifuza kubaka ruzokumira abimukira binjira mu gihugu mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Juan Guaido yemewe na Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu 50 nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza wa Venezuela yaragabishije abasirikare ko kubuza imfashanyo zinjira mu gihugu ari icaha ku kiremwa muntu yongera bigereranya no gusa no gukora ihonyabwoko. Imfashanyo z'ibifungurwa, imiti hamwe n'izindi mfashanyo biracari ku rubibe ku ruhande rwa Colombia. Ikamyo zibiri zatambitswe ku kiraro kugira ntivyinjizwe muri Venezuela. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yategetse abasirikare kubuza kwizo imfashanyo zirengana umupaka. Maduro yavuze ko imfashanyo za Leta z'Ubumwe za Amerika zinyegejwemwo ugushaka gutembagaza Leta yiwe, kandi yavuze ko Venezuela kitazikeneye. Umunyamabanga mukuru wa ONU vyari bitekanijwe ko abonana n'umushiranganji w'imigenderanire wa Maduro Jorge Areaza mu ijoro ryo ku munsi wa mbere i New York ku cicaro ca ONU. Kuri ivyo bibazo nyene Leta z'Ubumwe za Amerika nico cabaye igihugu ca mbere cemeje Guaido nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza gikurikirwa na Canada hamwe n'ibindi bihugu byo muri Amerika y'ubumanuko byakurikiwe navyo n'ibindi bihugu vya Buraya. Abanyagihugu ba Irani baharurwa mu bihumbi majana, benshi baririmba bati Amerika ni nyagufa. Bari hereje amabarabara mu bisagara byo mu gihugu ejo ku munsi wa mbere aho bibuka imyaka 40 iheze habaye revolisiyo y'abanyagihugu y'abayisilamu muramba barira. Ibirwanisho bya misile hamwe n'ibikoho bikomakomeye byari byatwawe mu mabarabara yo ku murwa mukuru Teherane aho abiyamamaza baturira amabendera ya Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe na Israeli. Perezida Hassan Rouhani yashikirije ko azobandanya urugendo rwiwe rwo gukomeza igisirikare ciwe. Mushikiranganji wa Irani w'imigenderanire n'andi makungu nawe Mohammad Javad Zarif mu butumwa bwiwe bwa Twitter yarashimiye abanyagihugu kubona basidukanye niyo nka mu guhimbaza umunsi Amerika itifuza ko wo kwigera uba. Nawe Perezida Trump yishuye avuga ko iyo myaka 40 abanyagihugu ba Iran bayimazemwo amagorwa hamwe n'ubukene kandi bakeneye kazoza keza. Ibihumbi by'abanyagihugu muri Haiti bariherereje amabarabara ku murwa mukuru Paul Prince hamwe no mu bindi bisagara mu gihugu ku munsi wa mbere basaba Perezida Jovenel Moise gutanga imihoho. Kuduga kw'ibiciro by'ifungurwa hamwe no kurya ibiturire ni bimwe abari mu myiyerekano bashimikiye ko aho bege ka Perezida hamwe n'umushikiranganji wa mbere wiwe ko ari bo bibazwa. Leta iregwa kandi kurya ibiturire mu masezerano y'ibitoro yasinye n'igihugu cya Venezuela. Hari umugwi w'abashingamateka bariko barasaba Moise gutanga imihoho. Mu itangazo basohoye ejo ku wa mbere bagiriza umukuru w'igihugu kugaragara mu maraporo y'ibiturire muri dosiye yo gukoresha nabi amafaranga yavuye mu bitoro ico gihugu cyahawe n'igihugu cya Venezuela. Gushika ubu leta ntaco iriregura ku byo iregwa n'abashingamateka. Muri Afrika naho abantu batanu barishwe mu manuka ubushira ubuseruko bwa Nigeria mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'imigambwe ibiri ya politiki ikomeye muri ico gihugu nk'uko byashikirijwe n'igipolisi ejo ku munsi wa mbere. Mu gihe asigaye iminsi mike ngo hatunganywe amakuru amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu, abapfuye bara umugambwe uri ku butegetsi All Progressives Congress APC bishwe barashwe ku munsi w'Imana baraho baba hafi igisagara wari kimburwamwo ibitoro nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi muri leta ya Delta Andrew Aniamaka.
Urakoze Aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza. Atubibutse njuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Umucamanza muri sentare y'ibanze ya Kacyiru mu gisagara ca Kigali yateye ivyatsi icifuzo c'abahagarariye ikigo c'igihugu kijejwe amakori hamwe n'aburanira abatsindiye icamunara y'uruganda rw'itabi rwa Rwigara. Bashinze urubanza rw'ubusaba kw'ikirego gisaba gutesha agaciro camunara y'uruganda kitokwakirwa. Sentare yaciye urubanza ruvuga ku ico cifuzo cabo kitagira ishingiro. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Hatangiye kuzamuka akanyamuneza ku bakurikiranga isomwa ry'icyemezo cy'urubanza na mbere y'uko umucamanza arangiza gutangaza ibigikubiyemo. Abo barimo bahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabirwanya kugendera Sinapol Rwigara ndetse n'inshuti z'umuryango bari mu rukiko. Umucamanza yafataga icyemezo ku nzitizi zazamuwe n'abagobokeshejwe ku bushake muri uru rubanza. Abo nabo ni kampani MMRGD yatsindiye cyamunara y'uruganda itavugwaho rumwe. Uruganda rwitabirwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited PTC mu mpine rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko mwuga Maitre Vedaste Habimana ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2018 bateje mu cyamunara Fond de Commerce y'Uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni cyamunara yatwara icyo ari cyo cyose giherereye kuri Uruganda kugeza no ku izina ryarwo. Mu iburanisha rero ka Maitre Pierre Munyangabe wunganira MMRGD yatsindiye cyamunara yari yazamuye inzitizi ko asanga ikirego cy'Uruganda kitakwakirwa. Avuga ku izina ry'Uruganda riri mu byagendeye muri cyamunara bityo ko nta ubasha bafite bwo gutanga ikirego mu izina ryarwo kuko ngo izina ubwaryo ritakibaho bityo ko iby'uruganda byagurishijwe byubahirije amategeko. Aravuga ururimi rumwe n'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ndetse n'umuhesha w'inkiko Maitre Vedaste Habimana. Bose uko ari bane bakavuga ko izina PTC ritakibaho kuko ryarangije guhabwa kampani MMRGD bikozwe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyandika ibigo by'imari. Kunganira uruganda rw'itabi PTC Maitre Janvier Rwagatare we akavuga ko izina ry'uruganda PTC rikiriho kandi ntaho rizajya. Akavuga ko nta wundi ufite uburenganzira bwo gukurikirana uko igurishwa ryagenze, agasanga inzitizi zabo bahanganye nta shingiro zifite. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali nyuma yo kumva impaka ku mpande zombi yasuzumye ibibazo bibiri. Ibyavuye mu isesengura yakoze yabitangaje Madame Mukangemanya Adeline Rwigara, umugore wa nyakwigendera Sinapol Rwigara ariwe gusa ukurikiranye icyemezo abandi baburanye ntibari bahagarariwe. Uyu bivuga ko yari yihariye hejuru ya 90% by'imigabane y'uruganda kugeza ubu rwatejwe cyamunara. Umucamanza yabanje kumenya niba uruganda PTC rwaragurishijwe kandi niba koko nta burenganzira abanyirarwo bagira bwo gukurikirana ibyabaye. yasuzumye kandi niba koko ikirego yashyikirijwe n'uruganda kitakwakirwa nk'uko byifuzwa n'uruhande ruhanganye n'uruganda. Ku ngingo ya mbere yavuze ko kuba uruganda rwaragurishijwe bikandikwa muri RDB bitabuza uburenganzira bangirarwo gukurikirana uko cyamunara yakozwe kuko nyiri uruganda atari we warwifatiye ngo arugurishe ukundi, ari nayo mpamvu yahisemo gutanga ikirego. Umucamanza kimara kuvuga ibyo mu cyumba cy'urukiko hatangiye kuzamuka amajwi agira tamena mena. Umucamanza kuri iyi ngingo yashimangiye ko urukiko atari rwo rwahagarika nyiri uruganda gukurikirana uko cyamunara yagenze nk'uko amategeko abiteganya. Naho ku ngingo kumenya ko iki kirego kitakwakirwa, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiri yatangaje ko igurishwa ry'uruganda mu magambo ye aryo ryabaye ipfundo rya byose kandi ko aricyo kigomba gusuzumwa. Yanzuye ko ikirego kigomba kuburanishwa kugeza ku by'amategeko ateganya. Abari mu cyumba cy'urukiko noneho bahise bakomera mu mashyi cyarimwe bagira batamena mena. Hanze y'urukiko bamwe mu bagaragazaga akanyamuneza basobanura ijwi rya Amerika impamvu yabibateye.
Uruhande rwa PTC ikifuzo cyemewe niyo mpamvu twavuze amena.
Ni ikindi cy'uko ko cyamunara bigaga ko akozwe temena amategeko akabashenye amategeko bigiye guca mu mucyo noneho ukuri kugyagaragara. Ahubwo turibaza ngo heza rizabirishye. Ibintu byo turashimira ko Imana ibikoze.
Twebwe rero haba bakoraga cyangwa inshuti zabo dushimishijwe ko babihaye agaciro.
Urubanza rugiye gutangira mu mizi ku kirego gisaba gutesha agaciro cyamunara ya Fonds de Commerce y'Uruganda rushobora kuzaba intandaro gukuraho urujijo ku mafaranga yaba yaravuye muri iyi cyamunara kuko no kugeza kuri ba nyirayo bavuga ko batayazi kuko umunsi yabereyeho ngo ntibigeze babamenyesha, bavuga ko nigena agaciro y'Uruganda batarimenyeshejwe. Ishingiro rya byose ariko ni akayabo gakabaka muri miliyari 6 z'amafaranga Rwanda Revenue Authority yishyuza uruganda rw'itabi rwa Rwigara nk'imisoro. Kampani MMRGD yatsindiye cyamunara bivugwa ko ifitwe n'uwitwa Egide Gatera ayihuriraho n'abandi bantu. Urubanza rugiye gutangira mu gihe hari urundi rubangikanye narwo Rwanda Revenue Authority regama bari abayobozi b'uruganda n'abanyamigabane kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rw'itabi rwa Rwigara rutishyura imisoro. Muri urwo rubanza mwiburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse kuwa Mahoro Anne Rwigara mukobwa Rwigara umuyobozi w'uruganda PTC icyarimwe n'umunyamigabane na Neza Yvonne wari umucungamutungo icyarimwe n'umunyamigabane baryozwe iyo misoro nyuma yo kubahamya uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro. Ikigo Rwanda Revenue Authority cyo ntikibura gushimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye kititaye ku manza ziri mu nkiko. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Sentare nkuru ya Gasabo mu gisagara ca Kigali ejo ku munsi wa mbere yaratangaje ko ikirego cashikirigwe n'abanyagihugu bo mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu itatu Kangondo ya mbere n'iya kabiri ndetse n'umudugudu wa Kibiraro atashingiro gifise. Iyo ngingo yasomewe muri sentare yarimo abanyagihugu barenga ijana bashinze urubanza. Hanze ya sentare batangaje ko ata muntu n'umwe azobakura mu byabo. N'inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Sumita Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Birababaje, ntabwo ushobora gufata umuntu ngo umwimure nk'urukwavu bavana mu kiraro bajyana mu kindi ku mutungo we.
Ndababaye cyane, ubu tuba twatakaje umwanya ababyeyi rebe uko tungana kubera ko turicara ugatekereza kubona umuntu akubwira ngo akukuye mu byaha ufite abana. Nta handi hantu umuntu ategeganya kuvuga ngo azashaka ubushobozi ukibaza mu by'ukuri ko bizagenda. Yes, nabona uko mbivu.
Ibi ni bimwe mu byo abaturage batangaje nyuma yaho umucamanza babwiye ko ikirego cyabo nta shingiro gifite. Umucamanza yavuze ko zimwe mu nzitizi zari zatanzwe na kare ka gasaba mwiburanisha zirimo ko abarega bose batatanze igarama kandi buri wese yararegeyiraga umutungo we, ndetse ko abarega bose batabanje gutakambira urwego rwisumbuye. Umucamanza yavuze ko abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama bananiwe kumvikana na karere ka Gasabo kifuzaga kubimuraho batuye bakajyanwa mu mazu y'amagorofa bubakiwe mu karere ka Kicukiro, ko nyuma yo kutumvikana bagombaga kubanza gutakambira umujyi wa Kigali nk'urwego rukuriye akarere ka Gasabo aho guhita bagana inkiko. Izi mpamvu zikaba zatumye urukiko rwanzura ku kirego cy'aba baturage kitakiriwe, ibintu abaturage basanga ari nko kubahima.
None ni gute niba twaratakambiye umujyi wa Kigali turi kumwe amaso ku maso, twamara kujyana aho bakiyambaza Minaroc ikaza kudutera ubwoba tukabyanga tukanabanisha kwisubira ku cyemezo gihari bafashe? Niye mpamvu bavuga ngo ntabwo twatakambye?
Ariko kuko twebwe turegera indishyi ikwiye mu mafaranga bo baduha amazu, dusangiye inyungu yo kwimukira mu mazu cyangwa guhabwa amafaranga, icyo cyatumaga tugomba gutanga igaramimwe. Ibi ngibi ndabibona nko kuduseragiza. Ntabwo ushobora gufata umuntu ngo umwimure nk'urukwavu bavana mu kiraro bajyana mu kindi ku mutungo we. Imitungo yacu nta nkunga ya leta iriho.
Nizo nzu batubwira batujyanamo twebwe tuzifata nk'ibiraro by'inkoko. Ibi bigenze gutya ntabwo twakwiheba, kandi turacyafite n'ubutaka bwacu, umutungo wacu turacyawufite. Umunyarwanda ushaje aciye umugani ngo bujye gutya bwitwa ejo.
Nubwo abaturage batazi icyo bagiye gukurikizaho kuko abanyamategeko babo batari baje ku isomwa ry'urubanza ngo batangaze undi mwanzuro ugiye gufatwa, batangarije Radio Ijwi rya Amerika ko gahunda bahuriyeho ari uko batazimuka ku butaka bwabo.
Wa inzu nzayigumamo mpaka kuko nta hantu bankura banjya. Ntabwo afata umuntu w'umugabo ngo mujyane muri kontineri shambureti idafite icyumba ngo ngiye kuyibamo. Bari kutugorera ubusa, ubutaka ni ubwacu, nibataduha amafaranga ntabwo tuzahava kuko ni iwacu. Ariko Imana izaturenganura, ariko bamenye ntabwo tuzahimuka, ni iwacu hariya. Ni ukunyica rwose zabanyica hariya ntuye, ntabwo nzahava. Babimenye ntabwo tuzahava. Niyo bazana imodoka bazadutsindagiriremo ntabwo tuzava ari umuryango wacu, ibyo bakora byose.
Kuyimuka ko ntituzahimuka, twarabyemeye rwose, ni umwanzuro twafashe nk'abaturage, nta muntu ushobora kutwambura ku gitugu.
Gahunda yo kwimura imiryango igera ku 1600 barizwa mu midugudu itatu, Kangondo ya mbere n'iya kabiri, ndetse n'umudugudu wa Kibiraro yose yubatse mu kagari ka Nyarutarama igiye kumara imyaka ibiri. Abaturage bavuga ko badashaka ingurane z'amazu, ahubwo bifuza ko bahabwa amafaranga akwiriye bakimukira ahandi bashaka. Kare ka Gasabo nako kakavuga ko abaturage bubakiwe amazu meza mu rwego rwo kwanga ko bahabwa amafaranga bakajya gutera akajagari ahandi bazimukira. Icyo abaturage bagiye gukomeza gukora ngo bazakimenya nyuma bamaze kuvugana n'ababunganira mu mategeko. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urundi naho bamwe mu bashinga mateka bemeza ko abagabo bidogera ibwirizwa rikingira amabi yafatiye ku gitsina ko rikingira abakenyezi gusa mu gihe yaterezwa gukingira abantu bose. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Umugwi w'amaho mu nama nshinga mateka ujejwe ibijanye n'imibano n'ibibazo bifatiye ku gitsina mu ngendo wagize mu ntara 8 muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi mu kuraba ingene ibwirizwa rijanye no gukinga hamwe no guhana amabi afatiye ku gitsina ryubahirizwa inyuma y'imyaka irenga ibiri ritewe ku mukono. Uyu mugwi wemeza ko iryo bwirizwa ryafashije bikomeye, naho hari imigwi y'abantu ibona ko yakumiriwe. Adolphe Banyikwarongo iyo mugwi atanga akarorero k'abagabo.
Mbega ko bamwe mu bagabo bidoga bavuga ko iri bwirizwa rikingira hanini umukenyezi, haco mu bivuga ko kuje n'abagabo
umushikiranganje w'agateka ka muntu gushigikirana n'iterambere ridakumira kuri ico kibazo yemeza kwiryo bwirizwa ritaje gucinyiza igitsina gabo ariko ryaje mu ntumbero yo gutsimbataza agateka kazi na muntu Martino ni vyabanda rongoye ubwo bushikiranganje yemeza ko abagabo bavuga ivyo kuko babona ko amabi menshi akoregwe igitsina gore
Ijanye nuko abagabo bidoba ko bavuga ko ibwirizwa rikingira hanini umukenyezi ariko tegeko rikingira likongera ligahasha amabi afatiye ku gitsina ndetse rikanafasha uwayakorewe aho ntibisobanura ko uwo rikingira ari umukenyezi canke ari umugabo abo bagabo babivuga vyo babiva kukuntu abakorerwa amabi afatiye ku gitsina bagizwe ahanini n'abagore n'abigeme hafi n'ubona ni kwijana yayo mabi usanga yakorewe abapasoni n'abigeme cavyumvikana ari yuko abahanwa bagize ico caha kenshi ugasanga n'abagabo n'abahungu
ubundi mugwe washikirijwe nk'udakomwa ku mwaha n'iryo bwirizwa ni abari mu idini ry'abayisilamu aho umushinga mateka Adolphe Banyikwa yibaza ko abo bari muri iryo dini bategerezwa kubahiriza iryo bwirizwa mu gihe barekurirwa kurongora abagore benshi
mbega abenegihugu bari mu idini rya Islam baba bafatwa n'iri bwirizwa ko tubona abashehe babandanya baraganisha abagabo umugore arenze umwe kubera iki rifata bamwe rikareka abandi
icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka yararongoye ibikorwa by'inama nshinga mateka yemeje ko amategeko y'igihugu asumba aya madini agatondo rwasa akavuga ko iryo bwirizwa ryubahirizwa n'abarundi bose
nta dini uburundi bwegamiye itegeko ry'igihugu riba ari iry'igihugu ibindi byo mu madini uko bubigira kose babwiza kwisunga amategeko y'igihugu
eka n'umushikiranganje rejo agateka ka muntu avuga ko abari mu idini rya Islam ari abarundi nk'abandi nivyo abandi nahashira imbere ibiganiro yemeza ko umukenyezi yemewe ari uwo bayanditswe imbere y'amategeko
namaka exceptionnel tusanga abo bakonsene bo banka 0.001% mwatuzo datuganira nabashe kizwi cyoco nuko abayenza amategeko kandi administration n'ubutungane uriza kumukurikirana kuko ariko arakora ibitari byo byo kuca imbere y'idini ivyo twanabayemwo nabaje bahunguka bavuye muri Tanzania babaraganye imbere y'amadini muri Tanzania n'ibindi bihugu bimwe musanga kudagana imbere y'idini ni nka itasi biri ubuhejeje mugiye wacu siko bimeze utiza guca imbere y'amategeko ya leta kugira wemererwe uwo mukenyezi rero nazo baci imbere ya chef twebwe amategeko y'igihugu ugu amufata nkuko azari muri inyo libre kandi azomufata
kimwe mu byaha bifatiye kugitsina gikunda kwibonekeza mu gihugu cyo Burundi nabantu babura ubuzima kubera ayo mabi mu mwaka wa 2018 abagore 54 n'abagabo 46 nibo bamenyekanye ko bapfuye bivuye ku mabafatiye kugitsina nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'agateka ka muntu n'iterambere ridakumira ebujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu ikampi yagateganyo ya Sange iri muri territoire ya Uvira intara ya Kivu yepfo ivuga ko muri mwaka wa 2019 imaze kwakira abarundi 68 basaba ubuhungiro kubera impamvu z'umutekano no gutotezwa bikorwa n'imbonera kure ni inkuru yo mumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vidaste Ngabu ari Isange muri Repubulika ya Kongo iharanira demokrasi
Ninge za Sumani ni impunzi yahunze mu gihugu cy'u Burundi muri mwaka wa 2019
ari mu bamaze guhabwa ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko zimwe mu mpamvu bahunga igihugu cy'u Burundi harimo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano.
Duhunga umutekano wacu rero, abona hajya uri inzu uhunga uba wumva ko atamutekano ufise, maze kubera ko atamutekano ufise uhunga ko ari abahantu urihishije hari umutekano, urashobora kuba uri nk'iwawe ukumva abantu baje kuguhiga bamwe baguhiga ngo uje mu bantu babagwanye cyangwa ngo usubire mu bintu byo bidashoboka. Jeje naho zindi umugwanye mu Burundi cende umudemobilize cemeze kudemobilizwa narataje maze gutaha mitira mu kazi k'igishoferi abapolisi bakama bangwanya gose n'abandi babahungu bimbonera ko navuye mu mugambwe wabo ngo narawuvuyemo ndiyo nka Jesse niyo nkoye je turi kumwe ntangora n'umuga Jesse sha kuja mu bintu bya politique kuko je nshaka kuja mu bintu bya politique bageze kure je n'undeke je nibere mutama ni nitekereze nirondere byanje ngo barampihita ndarabatije abagabo ndee kuko ndabazi bava bamerera nabe camitamo kuhungira ino muri Kongo.
Gusa nubwo hari abaho buhungira muri uyu mwaka wa 2019 hari abandi barundi biganjemo abana abagore ndetse n'abasore twasanze inyuma y'inkambi y'agateganyo yasanze iri muri territoire ya Uvira batubwira yuko bamaze icyumweru cyose basaba ubuhungiro muri Kongo, ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishami rya Sange ikaba itarabakira kugira ngo nabo bajye ku rutonde rw'impunzi nshasha.
Kwaraje turi munzi tunano buturara hanze indwi zibiri ziraheze naye nazindutse guca gafaranga ndabukonosumira abana ncansanga abari abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kubera atagira byangombwa rero nure nari mvuye mu murima guca gafaranga nsanze bamaze kwakira abandi cyandi cyari hanze n'urabicyo mwafashe mwege mwakira impunzi za mu Burundi
none umunsi bacyavuga ngo nidusohoke ngo ko tudafishe sepeje kwetu tete hungi ico ababadu kubitamwije tutazi ico tuzira ngo nitwaterame amaho hasaba yuko bodufasha batwakire ngaha mu kigo turi impunzi tukwadukeneye ko batwakira nk'abandi.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo yasanze bwana Frank Ngandu amya yuko ku munsi bakira impunzi zirenga zibiri zihunga igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo byo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango bishingiye ku matongo. Frank Ngandu akomeza kuvuga yuko nta mpunzi bimwe ubuhungiro ko ahubwo basaba impunzi zisaba ubuhungiro kwerekana ibyangombwa bya CPGR ndetse na resepase bambukiyeho umupaka mu rwego rwo kuzitandukanya n'abagwanyi b'abarundi baba muri Congo kuko bashobora kwita impunzi kandi atarizo. Ari aba barundi bari gusaba ubuhungiro ari nabo bamaze kubona ubuhungiro muri inkambi y'agateganyo yasanze bose bahuriza ku kibazo cy'inzara ndetse n'imibereho mibi bahura nayo iyo bageze muri Sange. Uyu ni Ningize Asuman.
Twebwe ko dufungura ngaha dufungura amagara amasinzi yayo magara mukuntu abahora babona ku munsi tujya rimwe ku munsi turiye rimwe rero ku munsi kwaje usanga ubwo nubwo bugari turiye na kagari gapima nk'igarama zitatu kari kangana uko kagapfunsi rero kuko agira umuntu w'umugabo canke n'abana usanga ari ngorane. Kintu dusaba gusa twosaba ko iyo shirahamwe rikurikirana impunzi ko bo tugarukira ko bakaduha kwanze cyambere na mbere injya bakaduha amazi imiti kwiye tukaronka imiti kwiye y'abana n'iy'abakuzi ibyo bintu nibyo mbona twadukwire kugira abaturage ko badufashe.
Gusa nubwo leta y'u Burundi itangaza yuko impunzi ziri kugenda zitahuka ku bwinshi ziva muri Tanzania mu nkambi y'agateganyo yasanze mongemonge ndetse na Kavimvira ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ntibwakwira batakiri impunzi zisaba ubuhungiro kubera impamvu zo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano. Bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tutibwe se mukunda iradio ijwi rya Amerika yabiganiye twateguriye muri aka kanya bigarukiye nga tuboneye kandi yakajya ko gushimira engineer ya dufashe mu bwiga bw'ivyuma hamwe na Facile ya dufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo ashikejwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze rero kutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.